ya indundi culture amakuru mu kirundi.
Alice ndayizeye
Kofi Olivier ntwari ari muhinga bw'ivyuma ndabaramukije n'icuti bakunze ndabayikaze muri amakuru y'ikirundi tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Bamwe mu bakoresha ibarabara ry'igihugu inomero 9 igice cya Kotebu Mutakura barasaba ko ibikorwa byo gusanura iryo barabara babona ko biriko biradindira byo kwihutishwa. Urunani bafashe bige guhitaho neza y'abana rusaba inyanyurwa ry'itegeko ribuza bigeme bibarukiye ku ntebe y'ishure kubandanya ubwo nyene ivyigwa kuko ku bwago ari uguhohotera agateka k'abigeme. Ishirahamwe ry'abarundi bakorera mu mahanga diaspora ndundi riridogera intambamyi rivuga ko zibuza abagize iryo shirahamwe nyene kuzana imitahe mu Burundi. Mukanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze. Hari abantu bane bitavye Imana mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu, abandi bane nyene barakomereka bikomeye bikaba vyaturutse kwisanganya ryabereye ku mutumba Kibande wo muri komine Kiremba intara ya Butanyerera mu gihe imodoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa Coaster yagonga umuntu yari kwagendesha ikinga. Iryo sanganya ngo rikaba ryoba ryaturutse kuri uwo muntu yari ku ikinga yateze uwo muduga dereva aca atinzira abantu batatu bari muri uwo muduga co kimwe n'uwo wikinga ngo bahavuye bitaba Imana kwa muganga mu gihe abandi bane nyene bakomeretse bikomeye. Abajejwe uruja n'uruza mwibarabara mu ntara ya Butanyerera bagahamagarira abagendesha amakinga kubahiriza amategeko y'ibarabara. Abanyonga imiduga n'amapikipiki nabo bagasabwa kutarenza umuvuduko mu ntumbero yo kwirinda amasanganya. Ino nkuru tukatuyikesha mugenzi wacu Jean Nahimana akorera muri iyo ntara. Bamwe mu bakoresha n'abakorera ahegereye ibarabara ry'igihugu nomero 9 igice cya Kotebu Mutakura basaba ko ibikorwa byo gusanura iryo barabara byo kwihutishwa. Abo banyagihugu basigura ko bariko barahahombera mu buryo bwo kwiyunguruza ibituma n'ibiciro biheza bikaduga mu gihe basigura ko ibyo bikorwa bimaze igihe kitari gito byaratanguye. Urwego rujejwe ibyo bikorwa naco rurashikira iza kuri ivyo ni inkuru ya Claire yakankundiye.
Abo basanzwe bakoresha ibarabara ry'igihugu nomero 9 bidoga ko ibikorwa byo gusanura iryo barabara biriko birateba.
Barasize mwivu nyene bararigiye nyaka n'iryo kane buryo nyene bariko barahuga kamwe buryo nyaruka naye handi hokwe oya biratebye.
Bakavuga ko hari n'ibyo bahahombera nk'ibidandazwa vyononekara
burya rya vumbi n'iri ryo mwibarabara harya iyo kabone imbere haru
hatwebwe amazi kubera abarahacibombo bavoma ko twebwe kubona ntituba bahudupanze nta mazi ahari twavoma ngaha kuri dorosari. Nuni bomba barayiblanduye ngaho urumva bariko barakora abana ko bamaze gutarika
nkanje ngaha narankotesha amakanzu ya mariage nace ndabivamo ndazigurisha zose kubera nyiri barabara yaradusubije inyuma ibintu birononekara abutambitse ibintu byose amasashe n'ingorane.
Ikindi banegura nuko n'ibiciro byo kwiyunguruza vyaduze.
Oya twebwe ko tugiye mubi amakinga yarazimbye ubu keshi twamenyereye kugenda n'ibirenge ncarama hari aho muhoro ugenda ku gihumbi n'atanu cyangwa hagutwara ku gihumbi gusa ubara gucira ati ndagutwara kuri 2500 ubu sha wemera kugenda n'amaguru
tuvuge nko ngaha urabona anje babaziriye kugenda he nawe uraruha kujya transport uyifata ikazunguruka bigukonsoma uburyo bwinshi cyane n'abakiriya n'usaba kubaronka nk'uko byahora none nka baja zishobora gufata ugenda mu cyaro 20 ikatizunguruka ku isoko mu kinami kakuzungurukisha bwo gushikane hariye batse amayero utanga ari bajaji utanga na 5000 ariko imaze kukujungurisha hariya mu kinama je natanze 10000.
Abo basanzwe bakoresha iryo barabara n'abarangurira imirimo ku nkengera y'iryo barabara bo muri karitsiye Mutakura zone c'ibitoke komine na ngwa mu ntara ya Bujumbura basaba ko ibikorwa byo gusanura iyo nyubako rusange ivyo nyaruka.
Bijanye n'iri barabara ko twosaba ko burikora n'ingoga.
Ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nomero 9 bijanye n'ibikorwa byo gusanura ikivuko cha Bujumbura n'amabarabara bijanye kuri iyo myitwarariko y'abakoresha iryo barabara tukaba twagerageje kurondera utwara ikivuko cha Bujumbura kugira ngo ico ashikirije kubijanye n'ivyo bikorwa byo gusanura iryo barabara turamukena. Bikaba bitegekanijwe ko hasanurwa igice c'iryo barabara kingana n'ibirometero 10. Ibikorwa vyatanguye mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2024 bigategekanywa kuzorangira mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2027.
Cleo yakankundiye arakoze bamwe mu bavyeyi nabigisha mu ntara ya Gitega baranegura ko hari amashure ariko arabomoka mu makomine amwamwagize iyo ntara bakerekana nk'ibisakazo inkome ziri ku imigaga hamwe n'amadirisha n'imiryango byamenetse bamwe mu barongoye ayo mashure basigura ko gusanura ayo mashure bisaba uburyo bwinshi ayo mashure adashobora kuronka n'inkuranitse ntanguvu
Amwe mu mashure shingiro na nyuma y'ishure shingiro arangwa n'ukubamagurika no gutakaza bimwe bimwe mu bikoresho byayubakishijwe bamwe mu bavyeyi baturuka mu makomine atandukanye intara ya Gitega iruhande y'abigisha barezi bari mu gihe cy'uburuhuko bamwe bavuga ko haboneka amashure agwiriyemo amashure shingiro afise muri kino gihe amasomero bisakazo byatubagoritse agaheza akava mu gihe cy'imvura ayanda karangwa n'impome zifise imiga aga hamwe hamwe n'amatafari yayubakishijwe yatanguye gukoragurikira hasi naho anandi atawomenya ko yahoze asize isima hasi hatuma inkungugu abona abandi berekana ko ibiyo by'amadirisha co kimwe no ku miryango atakikiharangwa ivyo bikiyongera ko n'intebe zo mu masomero amwamwe zavunitse ntizasubirizwa canke zisanugwe hamwe hamwe bavuga ko ayo mashuri yifashe uko bivuye ko agiye aritabwaho agaheroka yubakwa ntaheze agenda arasanugwa imyaka n'iyindi gahera atani igikorwa na kimwe ico gusubiriza iki cyakiriya cononekaye kiranguritse mu ntumbero yo kubungabunga iryo tunga rusangi bamwe bayobozi bayo mashure bavuga ko atawujyo baronswa bwo gusanura inyubakwa nk'izo kuko ibikorwa nk'ivyo vyotwara amafaranga menshi ayo mashure adashoboye kuro nga abo bavyeyi nabo barezi babandanye bashikiriza ko hamwe hamwe n'amasomero cane cane igice ca kane c'ishure shingiro abangamiwe biturutse ko haraho yongewe kuyandi yahora gihutihuti bikogwa byo kuyubaka ahanandi bitashitse ku musozo bibereye batera ka mu gutyo ubushikangaje bw'indero n'ubujejwe inyubako za leta gukurikirana ibijanye n'ibikogwa byo kubungabunga no gusanura ayo mashure agize amatuta y'uburundi bwejo gutyo bagononokegwe mu vyigwa n'indero ubwo gwaruka ruharonkera anise ntanguvu igitega khadu indundi kituro
anise ntanguvu urakoze urunani bafashe bige gwitaho ineza y'abana rurasaba kwitegeko ribuza abanyeshure babigeme baheba amashure biturutse gutwara imbanyi batifuza bakiri ku ntebe y'ishure gusubira ku ishure bagiheza kwibaruka byosubirwamwo Jean Samandari arongoye hugorunani asigura ko ingingo y'ubushikiranganje inyuranye n'itegeko rihana mabi afatiye ku gitsina ryo rirekurira ko uwo mwigeme ashobora gusubira ku ishure acibaruka uwo arongoye bafashe bige akabona ko ari ukwaka uburenganzira abo bigeme tumukurikire
twiweje rero iby'amategeko na cyane cyane ibwirizwa rigenga ibijyanye no gufatwa ku nguvu la loi byo tegeko byaciye mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka baragemera ubukuru w'igihugu arashyira ku gikumu byo ngingo y'umushikiranganji iteye kubiri n'iryo bwirizwa rero hagati y'ibwirizwa n'ingingo y'umushikiranganji murumva yuko ibwirizwa riza imbere ingingo y'umushikiranganje biteye kubiri kuko muri iryo bwirizwa bavuga yuko umunyeshuri w'umwigeme yatwaye imbanyi yibarutse arafise uburenganzira bwo gusubira ku ishuri iyo asubiye ku ishuri nta kindi gisabwa ariko urumva ingingo y'umushikiranganje nayo ivuga yuko yibarutse ategereza gusubira ku ishuri inyuma y'umwaka yibarutse abo bana babigeme agateka kabo kaba gahohotewe gahohotewe rero kandi iyo ngingo inyuranywe n'ibwirizwa genga ibyo bafashwe ku nguvu twebwe dusaba umushikiranganji yuko iyo ngingo yafashe yuko yohagarara ikisunga ibwirizwa rigenga ibyo bafashwe ku nguvu nibwo barubaye ubutungane umuntu wese ategerezwa kubahirizwa n'amabwirizwa n'amategeko
Radio Indundi Culture
Kadyo indundi kiyutu turandanya na makuru yacu ishirahamwe rihurikiyemo abarundi bakorera mu mahanga bise diaspora ndundi riridogera intambamyi rivuga ko zibukibujije abagize iryo shirahamwe nyene kuzana imitahe mu Burundi kuri uyu wa gatatu hategwa umukono ku masezerano yo gukorana hagati y'iryo shirahamwe hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe iterambere umukuru wa diaspora ndundi Samuel Ndayiragije yavuze ko hari ibibazo abazwa n'abarundi bakorera hanze y'igihugu akaburi nyinshi atanga izo ngorane kandi ziremezwa n'ico kigo ca leta co muri izo ngorane gishira imbere ubukene bw'amafaranga mva makungu buri mu gihugu ariko ciyemeza gukorana n'ibindi bisata vya leta kugira ingorane zose zikibujije bifuza gushinga imitahe yabo mu Burundi zihere n'inkuru ya Kristalize Harerimana.
Inyuma yitegwa ry'umukono kuri amasezerano yo gufashanya urongo ishiramwe ry'abarundi baba mu mahanga bita diaspora ndundi mu rurimi rw'igifaransa avuga ko cari gisata co nyine cahimiriza abanyamitahe kuzana imitahe yabo mu Burundi. Samuel Ndayiragije yemeza ko kazoba ari akaryo keza ko gusigurira abo baba mu mahanga ivy'uwo mugambi kuko hari bimwe mu bibazo bihanze ico gisata yabazwa nabo ariko bikamugora kubasigurira.
Nico gisata co nyene co guhimiriza abagwiza tunga dukoranye na ADB tuzoshika kuri byinshi kuko ADB hari hinyishu tutahora turonka iyo turi ko turahimiriza abarundi babahanze canke abanyamahanga. Ubu rero ADB tuzoba turi kumwe nayo aho turi hose bisigura ngo ntituzohangayika tumene ku mutwe ngo kitucishure gute kuko ADB izo bihari.
Ubuyobozi bw'ico kigo uvuga kwa nini abanyamitahe kugira bakore ibikorwa vyabo bagihanzwe nibura ry'amafaranga mva makungu uyu ni Reverien Nizigiyimana akiramutswa.
Rero intambanye ntizibura mu gihugu abantu bakunda kuvuga mu bisanzwe ibibazo igihugu kunda gucamwo ugasanga abantu barakeneye ibibafasha mu mahinguriro je navyo ugasanga biva mu mahanga ugasanga birabagoye kuronka amafaranga mva makungu akwiye yo kugira ngo bazane ibishobora kubafasha guhingura ku rugero bifuza.
Kugira ico kigo gihangane n'izo ngorane zose uyo muyobozi amenyesha ko kizokwitura inzego z'igihugu kugira umutuboneke hama abanyamitahe baza mu Burundi bakore borohewe.
Ikigo cy'isanturongo yenge ahubwo gikukira ibiro by'umukuru igihugu niho gitwarirwa mu bisanzwe mucamumva yuko ibikwiye byose bihari kugira ngo abo tuba twakiriye batangwe gukora biciye mu mategeko bashobore gukora neza.
Bimwe mu bisata ico kigo n'iryo shirahamwe bazokorera hamwe harimo hanini kwegeranya abanyamitahe b'abarundi ba mu makungu canke abanyamahanga no kuborohereza guteza imbere igisata kijanye n'ivyo gushorera hanze ibihingurwa i Burundi n'amasoko yavyo. Ariko ivyo byose bizoshoboka nkuko abategetsi babiri babivuga habanje gushingwaho amategeko ko abigenga.
Kristalize urakoze ishirahamwe ry'abaririmbyi bise Sauvable agashitsi rirasaba ko inyungu bari bemerewe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibikorwa mvabwenge ku bikorwa byabo mu mwaka 2023 yoja yaboneka rinegura ko kuva uwo muhango utanzwe indirimbo zabo zikivuzwa mu bibanza bitandukanye ariko ataco barigera baronka nk'inyungu iberekeye. Umukuru w'iryo shirahamwe Celestin yo yandeye ashikiriza ko ivyo bica intege abanyamwuga baba abubu canke bo muri kahise agatera kamo inzego nshasha ziheruka gushirwaho mu gihugu gufata iki kibazo mu minwe tumwumvirize.
Turazi neza yuko hariho itegeko ryashinzwe n'umushikiranganje w'imico kama ikaba ryaje korohereza abacuraranzi kugira ngo baze baragira akantu baronka gasagutse ku mahera ngira ngatangwa nko mu mahoteli n'ahandi. Mugabo tugiye kuraba nta kintu kinini n'ukuri tubona kihari kuko nkabo turi kumwe bose baridoga. Ibi rero bica bica intege kwebwe abakuze bikambwira mbere gashikira n'ugwaruka kuko atakintu kinini babona kirimwo muri ibyo bikorwa baba ariko barakora birababaza cyane. Bimaze umwanya utari muto rero ubu mwaka tubona mbere ugira urangire tukizera neza ko abarongozi bashasha kugira ngo bazofasha bafashanye nabo muri OBDA kugira ngo barabugene amategeko yoja mu ngiro abaririmbyi canke abacuraranzi bose bashobore kuronka umusaruro mu bikorwa bakoze kuko vyotuma abantu benshi bafise impano bakora ivy'impano vyabo kugira ngo batere imbere. Twese ntitwaremewe kuja mu biro ufise impano yo kuririmba yoririmba bikamuteza imbere nkuko no mu bindi bihugu bikorwa. Rero tukipfuza rero ko kino kibazo bocicarira kugira ngo abaririmbyi ba kera abubu n'abakazoza bazobeho batido batoga batagenda barasegerereza nkuko tubibona no munsi
ariko rero naho haheze imyaka hafi 20 abaririmbyi bemerewe iyo nyungu basaba ku bikorwa byabo bushika n'ubu ntategeko ritomora neza iyo nyungu n'uburyo bw'amafaranga leta irashiraho ico gisata gushika n'ubu iracagengwa nibwirizwa ryo mwaka 2005 uruganda rwa radio indundi kiteye rwashimye kugaruka ku ngingo zimwe zimwe ziza nkizikingira ibikorwa mvabwenge na Dieudonné Niyanzigamiye
kwa 2007 ruheshi mwaka 2023 mu nama yatunganijwe n'ico kigo yahuza abaririmbyi na bene ubunywero amahoteli inyubako zikorerwamo amanama izitunganizwa imiziki n'izukumwera mw'imishatsi amazo sanzwa nini avugwa mw'imiziki urongo ico kigo yatangaje kwa bose babwirizwa kuri amafaranga n'abatavuze igitigi cyayo kugira ngo asahirize abaririmbyi kuri ivyo bikorwa mvabwenge vyabo Claudette Mukankuranga yavuze ico gihe kwa amafaranga azokwegeranywa n'ico kigo hama ahabwa abakora ivyo bikorwa mvabwenge na cyane cyane kubandikishije ivyabo muri ico kigo mu gihe itegeko rigenga gukingira ivyo bikorwa mvabwenge mu Burundi hariyo kwa 30 kigara mu mwaka wa 2005 nta kigabane canke ingingo igaruka kwitozwa rya amafaranga iyo ikaba intambamye yishyirwa mu ngiro ryo mugambi rigaruka hanini ku bwoko bw'ivyo bikorwa najya ari umuntu yitirirwa igikorwa ibyo tukabisanga mu ngingo ya 4 ni y'umunani y'iryo tegeko mu gigabane ca 4 mu ngingo ya 22 ho herekanwa ingene ico gikorwa mvabwenge gikingirwa hisunzwe izina rya nyeneco ubwiza bwacu hamwe n'imyaka kibwirizwa gukingirwa ahigera kuri 50 inyuma yaho nyeneco itabiye imana ingingo ya 93 yo iza yerekana ingene abigana ibikorwa mvabwenge bantu iyo bafashwe iyo ngingo ivuga ko ufashwe yiganye igikorwa kanaka hanije umunyoro wo gufungwa amezi ari hagati ya 3 n'imyaka 2 cakarishwe adabu riri hagati y'amafaranga y'amarundi 10,000 n'umuriyoni umwe izo ngingo zose zigashirwa mu ngiro n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo imico kama kuko vyerekanwa n'ingingo ya 25 y'iryo tegeko
Dieudonné Niyanzigamiye urakoze ni na hanyene turangirije hano makuru twari ko turabashikiriza shimire Kofi Olivier Bentwari ari mu hinga bw'ivyuma shimire namwe mwese mwari muduteza abiri mubandanye mugira ibihe vyiza na radio indundi culture murakoze
Alice Ndayizeye